Yohana ikigabane cya kane. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi abatiza benshi arusha Yohana, ariko Yesu ubwiwe siwe yabatiza, barabigishwa biwe. Ava i Yudaya asubira i Galilaya, yumva akwiye guca i Samariya. Nuko ashika ku gisagara c'i Samariya citwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo apfa kwicara ku iriba hari nk'isaha zitandatu. Haza umugore w'umusamariya akazi kuvoma. Yesu aramubwira ati,
numpa utwo kunywa.
Kuko abigisho biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya, uno musamariya akazi aramubaza ati,
wewe uri Umuyuda, none usaba amazi utejende umusamariya akazi?
Ni kuko Abayuda n'Abasamariya banenana. Yesu aramwishura ati,
iyo uba wari uzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusavye ngo mutwo kunywa uwari we, nawe uba umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo.
Wa mugore aramwishura ati,
mugenzi, ko ataco kuvomesha ufise kandi riba rikaba ririrerire, ubwo ayo mazi y'ubugingo yakura hehe? Mbega urutasogo kuruza wacu Yakobo yaduhaye iri riba yanywa amazi yaryo, ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe.
Yesu aramwishura ati,
unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburukaza n'ubugingo budashira.
Uwo mugore aramubwira ati,
mugenzi, mpa rero ayo mazi sinzogira inyota kandi sinzogaruke kuvoma ino hose.
Yesu aramubwira ati,
genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino.
Uwo mugore aramwishura ati,
nta mugabo mfise.
Yesu aramubwira ati,
uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo batanu, ariko uwo ufise ubusa umugabo wawe, ivyo ubivuze ukuri.
Uno mugore aramubwira ati,
mugenzi, ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uwo musozi, ariko mweho mugira ngo i Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa.
Yesu aramubwira ati,
nizera nyina wanje, igihe kija kuza si kuri uwo musozi canke i Yerusalemu muzosengera Data. Mwebwe musenga ico mutazi, tweho dusenga ico tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpemu no mukuri, kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mpemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpemu no mukuri.
Nyamugore aramubwira ati,
ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo, uwahazozira ni wazoduserurira vyose.
Yesu aramubwira ati,
ni jewe nyene turiko turavugana.
Buna bigisho biwe barashika batangazwa nuko avugana n'umugore, ariko nta wavuze ati, urondera iki cahe ngo muvuganira nawe iki? Maze uno mugore asiga umubindi wiwe hano asubira mu gisagara, abwira abantu ati,
nimuze murabe umuntu ambari ibyo nakoze vyose, nambari we Kristo.
Bava mu gisagara ngo bamusange yari. Batarashika abigisho baramwinginga bati,
mwigisha, efungura.
Arabishura ati,
jewe mfise ivyo kurya mwebwe mutazi.
Abigisho arabazanya bati,
mbega hari wamuzana ivyo kurya?
Yesu arababwira ati,
indya zanje no gukora ico wantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe. Mbega mwebwe ntimuvuga ngo hasigaye ameza niyimbura rikagera? Ehe ndababwire, nimwunamura amaso yanyu murabe imirima ireze igeze kwimbura. Umwimbuzi aragerwa yegeraniriza ivyimburwa mu bugingo budashira, kugira ngo uwubiba n'uwimbura banezeranwe. Kuko muri ivyo arihira ijambo rimenyekanira ko ari iry'ukuri ngo habiba umwe hakimbura ubundi. Nabatumye kwimbura ibitabatamije, abandi baratamye, namwe mwashikiye mu vy'ubutame bwabo.
Benshi mu Basamariya bo muri ico gisagara bamwizera kubw'amajambo ya wa mugore yavuze ashinga intahati.
ambari ivyo nakoze vyose.
Maze abasamariya baje ahari baramwinginga ngo agumi wabo asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta ba mbere kuko biyumva ijambo ryiwe. Maze babwira uwo mugore bati,
ubuho ntitwizeye kubw'amajambo yawe gusa, kuko natwe twiyumviye kandi tumenye ko wari umukiza w'isi by'ukuri.
Iyo minsi birishize ava yaje i Galilaya, kandi Yesu bwiwe yashinze intahe y'uko umuntu avugishwa n'Imana atagira icubahiro mu ntara y'iwabo. Ashitse i Galilaya, Abanyagalilaya baramwakira kuko babonye ibyo yakoreye Yerusalemu byose muri ya minsi mikuru, kuko nabo bari bagiyeyo mu minsi mikuru. Maze asubira kujikana i Galilaya, hamwe yahindurira amazi agacika umuvinyo. Hari umutware atwarira umwami umwana wiwe w'umuhungu yari arwariye i Kaperinawumu. Uwo yumvise ko Yesu avuye i Yudaya ashitse i Galilaya, aza kuri we aramwinginga ngo amanuke gukiza umwana wiwe, kuko yari ku mfiro. Yesu aramubwira ati,
iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza ntaho mwizera namba.
Uwo mutware ati,
mugenzi, ngwino sumanuka umwana wanje atarapfa.
Yesu aramubarira ati,
niwigire, umwana wawe ni muzima.
Uwo muntu yizera ijambo Yesu amubwiye aragenda. Ariko aramanuka abantu biwe baramusanganira bati,
umwana wawe ni muzima.
Abasiguza cyane igihe yatanguye koroherwa. Baramubwira bati,
ejo ku isaha indwi niho umururumbo wamuvuyeko.
Maze saca amenya ko hari muri nyasaha nyene Yesu yamubwiriyemo ati, umwana wawe ni muzima. Arizera ubwiwe nawo mu rugo rwiwe bose. Icyo nico kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ashitse i Galilaya.